Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na
Karine Dusabe.
Sangwe kaze nshuti bakunzi baradio Inzamba gateka kawe. Murano makuru yo kuri wa gatandatu ayo twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'Abarundi hamwe nabo muri Kongo barashobora guhagarika ubwicanyi n'ubusuma bukogwa na Mayimayi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biri mu itangazo urunani rw'abanyamurenge i Bukavu rwasohoye kuri wa gatandatu inyuma y'aba Mayimayi bakoze igitero ku wa gatatu ahitwa Minembwe bica umuntu umwe n'abandi babiri bakomeretse. Mu ntara ya Muyinga naho abana barenga 40 bari mu minwe y'igipolisi guhera kuri uyu wa kane bari bamaze hafi indwi zibiri bakuwe mu ibarabara kugira babegereze imiryango yabo bidatevye baca basubirayo. Murabitega amatwi murano makuru. Ikambi y'impunzi y'urusenda mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi ibimenyetso bigaragara birerekana ko abana bagiye kurwara indwara zifatira ku gufungura nabi harimo kwashi. Impunzi zivuga ko zimaze amezi atatu zitaronswa agafashanyo k'ibifungurwa zihabwa n'ishirahamwe HCR. Aya n'ayandi ni mukanya kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Tuyahere ku butekano muke uvugwa mu ibarabara. Umuntu umwe yitavye Imana, abandi batari bakiye barakomereka cyane biturutse ku isanganya y'imodoka ya Otraco. Abo bantu bari bavuye Bujumbura baje Burambi. Iryo sanganya ryabereye ku musozi wa Dongeruzi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Nk'uko bivugwa n'abari hafi yaho, iyo modoka yatembagaye. Hari uno munsi imbere gato y'isaha 9 abo bakomeretse baciye bajanwa ku bitaro by'i Matana no ku ivuriro ry'i Mugamba. Inkuru iciye ku masonga kandi hari ikiziga cy'umugabo catowe kuri uno wa gatandatu ku muhana w'umugore aba muri quartier Shikiro iri mu gisagara ca Ngozi. Joseph Martin Bucumi, umusitanteri wa komine Ngozi, avuga ko ata kimenyetso na kimwe kiri ku mubiri w'uwo yari yapfuye cerekana ico bacamwishe. Abaganga ngo bakaba ariko bagira ibipimo kuri ico kiziga kugira bamenyekane ukungene uwo muntu yapfuye. Uwo mugabo ngo akaba aturuka mu ntara ya Kirundo, ngo akaba yaramaze iminsi ibiri kuwo mugore inyuma yaho yaheruka kurekugwa mu kwezi kw'indwi mu ihohero rikuru rya Ngozi aho yari afungiwe. Uwo mugore akaba rero aciye ajanwa gufungirwa mu gasho k'inyamiramabi aho mu gisagara ca Ngozi ku mvo z'amatohoza. Tukubitire mu ntara ya Muyinga aho ubukene bw'igitoro caba ico mu bwoko bwa essence canke mazutu bwasubiriye kwibonekeza. Haheze iminsi itatu atanima y'igitoro kibonekeza ku bituro 4 biri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga beno ku kindi gituro kiri Kobero. Kuko bamwe mu bakoresha igitoro bavyiganiye radio Inzamba. Inkuru tubaza Edi Claude nini nahazwe.
Abakoresha igitoro mu ntara ya Muyinga bamenyesha ko basubiye mu ngorane z'ubukene bwacu. Aho ni nyuma yaho leta isohora itangazo rimenyesha ko ubukene bw'igitoro bugiye kugabanuka, abagikeneye bakakironka bitagoranye. Inyuma y'indwi zibiri ku bituro vy'igitoro habonetse agahengwe, igitoro casubiye kuba akayobera abahinga. Ku bituro 4 biri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga n'ikindi kimwe kiri Kobero hafi y'urubibe intara ya Muyinga iharanira igihugu ca Tanzania na igitoro kiharangwa mu kiringo c'imisi itatu. Benshi wagendesha imodoka bamenyesha ko bamaze iyo misi baja kunywesha imodoka mu gihugu ca Tanzania kibanyi, aho litiro imwe ya lisansi canke ya mazutu igugwa amahera arenga 5,000 y'amarundi. Una musi abadandaza igitoro c'amagendo icupa ry'litiro n'inusu rya esanse rikaba rigurishwa amafaranga 9,000. Bamwe muri abo bakoresha igitoro bagasaba leta gusubira kugira kigoro kugira igitoro gisubire kuboneka ku rugero rushimishije gusumba ico yaheruka kuzana.
Edi Claude, tukiri mu ntara ya Muyinga, abana bagera kuri 45 bari mu minwe y'igipolisi muri komisariya y'intara ya Muyinga guhera kuri uyu wa kane. Amakuru dukura muri iyo ntara akemeza ko abo bafashwe ari abana bo mu ibarabara bahagaritswe n'igipolisi. Bari bamaze hafi indwi zibiri bakuwe mu ibarabara kugira babegereze imiryango yabo. Ido Nido na Bera Mugisha.
Nk'uko amakuru ava muri iyo ntara avyemeza, abo bana bose bakaba bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga guhera isaha 2 z'ijoro ku munsi wa 4 bose bakaba bafatiwe mu bibanza bitandukanye bakunda guhuriramo. Abo bana bafashwe ngo ni abari barigezwe kwegeranywa n'intwaro ifatikanije n'igipolisi mu ntumbero yo kubasubiza mu miryango iwabo hari mu ntango z'ukwezi kwa Mukakaro. Inyuma y'iminsi itarenga indwi zibiri, abo bana basubiriye kwigaragaza mu ibarabara bagenda mu tugwi duto duto tutarenze igitigiri c'abana batatu. Muri kino gihe bakaba bari basubiriye kwibonekeza ku bwinshi. Amakuru ava mu ntwaro akamenyesha ko abo bana byanga byakunda bategerezwa gukugwa mu ibarabara. Bamwe mu bana batashoboye gufatwa bacibonekeza mu bibanza bimwe bimwe bakavuga ko bagarutse mu ibarabara kubera ibibazo bikomeye by'ubuzima babayemo.
Inzamba.
Amakuru arabandanya kuri radio Inzamba gateka kawe. Ingingo zifatirwa impunzi z'abarundi baba muri Tanzania ziguma zikomera ku munsi ku munsi. Mu ikambi y'Induta impunzi nta burenganzira zigifishe bwo kuja kurimira hanze. Abategetsi baheruka kubuza wa Tanzania baba hafi iyo kambi gusa gukodesha imirima yabo kuri izo mpunzi. Impunzi zikabona ko atakindi iyo ngingo igamije atari kuzisubiza mu Burundi ku nguvu babanje kubicisha inzara. Kurikira ino mpunzi.
Ingingo zima zifatwa badufata imirimo kugira ngo dutatwomoke, kuko urabona nk'ubu baperezida ba Tanzania baba babanye ko bibujijwe ko basubira kuduha amatungo ngo turime kandi tubanze dukodesha amatungo kandi mubwira ngo twisahirize mutwongere tutwo baduha ko hashire kuduha, kuko iduha ibiro 13 z'ifu n'ikiro kimwe cy'ubushaza mu minsi 2018 ngo kicyo tutubwira. Rero umuntu yabagenda akarima hanyuma agaheza akongereza ugasanga umuntu arabayeho. Rero ubu baba bagiye babwiye ko umuntu bazofata yatunga mu bundi bazomuca amande y'ibihumbi amajana atanu y'ubushingiye mu Tanzania. Ubu rero ni ukuvuga ko bashaka kuzora twica dutatwomoke tuje mu bundi duhumuke ku nguvu. Urumva rero ni bikomeye cyane, birateye ubwoba kuko urabona ko baduhagurukiye kandi ko bigoye cyane ko ubuzima tugiye kubamenya tubibamo.
Mu muzi w'Abarundi kandi inzara na kigoyi bizura inzara mu ikambi y'impunzi y'Urusenda mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi. Impunzi zivuga ko zibaze amezi atatu zitaronswa agafashanyo k'ibifungurwa bahabwa n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Ikibonekeza ngo ni uko abana batanguye kubenja imishatsi, ikimenyetso nta musiga cerekana ko abana bagiye kugwara indwara zifatira ku gufungura nabi harimwo kwashi. Izo mpunzi zirataka zigatakamba ko hamwe atacokogwa vuba ibara rishobora kugwa. Umviriza bamwe muri izo mpunzi.
Mu bijanye n'ibibazo by'inzara, amezi tumaze n'imisi tumaze tutasukira, abana bariko baragwara za malariya, abandi imishatsi yacuramye bitewe no gufungura nabi. Byashika n'igihe bofungura bagafungura indya zidakwiye, abana bakarya ntibahage. Izo zose ni ingorane. Umwana ariko aramara gato ngo umutwe uri kurangira ngo uranyishe, hanini bitewe n'iki n'inzara. Twebwe rero nk'ababyeyi twabuze ibyo dufata n'ibyo. Hari abana bamaze guhishira imishatsi batanguye kubyimba amatama no gucuramo imishatsi.
Bo ikibazo cy'inzara turagoye cyane, tubona ko nanayo cyamaze kutwarira mbere makube na mbere bamaze baturutse impande tubona abandi no kwihunga. Ariko rero bamwe aho tukibarira kukihangana, ariko hari nini tuba twarahafatanye n'abana bo babona bo bahasindikaye cyane rwose gufunga. Hamaze kwibonekeza abantu bakama amaraso, abana bakama amaraso ku mahopitale bivanye n'uko umwana ashobora kuba yaraye inzara iminsi ibiri, iminsi itatu yaraye inzara. Muri iki gihe bajya mutera urushinge amaraso acakama.
Twebwe nk'impunzi mu nkambi ya Rusenda dusaba ko ACR n'amashyirahamwe asanze akorana na ACR ahanini hanini pame, kuko niyo idufasha ibyo kujya ngaha mu nkambi. Dusaba ko kabisa bugerageza bakaraba ko budufasha imfungurwa ahize ibihe bitari bike. Abantu tutazani hari abahora baza kurima ariko ubundi bakaza kurima bivanye n'umutekano muke. Rero vurema kusaba n'ukuri kusaba ko vurema pame yogerageza ibishoboka byose karaba ko idufasha imfungurwa, kuko nk'ubu haheze amezi atatu tutapokera.
Urunani rw'abanyamurenge Bukavu muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo ruvuga yuko gushika ubu abasirikare b'Abarundi hamwe nabo muri Kongo batarashobora guhagarika ubwicanyi n'ubusuma gukogwa n'abamayimayi. Mu itangazo runani rwasohoye kuri uyu munsi wa gatandatu bavuga yuko abamayimayi bakoze igitero ku wa gatatu ahitwa Minembwe bica umuntu umwe n'abandi babiri bakomeretse hamwe n'inka nyinshi zatwawe. ugo runani rutangazwa n'ubwo bwicanye bwabaye ndanze mu gihe hagiye igisirikare cy'akarere kigwanya imigwi yitwaje ibigwanisho muri Kongo. Ugo runani rukibaza ko abasirikare b'u Burundi baba baje gufasha uyo mugwa wa Mayimayi, nimba taruko biri naho ntibatahura ukuntu bwicanye bw'abanyamurenge budasiba kuba kandi hariho igisirikare cya Kongo n'abasirikare b'Abarundi bashizweho kugira amahoro n'umutekano bigaruke muri ico gihugu. Urunani rw'imenyesha makuru ku isoko kuri uyu wa gatandatu tubayagira ibyishigwaho by'urwego rw'abahuza bo ku mitumba mu gishikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abarundi buca batora biswa bahuza ku mitumba no mu makaritie mu gihugu cyose. Abo bahuza bazokwakira matati bagira icyo bayavuze ko bumvikanishe abatase binaniranye. Abatase bazoshobora kwitura sentare, abazotora bazorabiki, ayo matora tunganijwe gute? Nibyo tugira tubayagire mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 10 nyakanga mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Ugwego rw'abahuza bo ku mitumba no mu makaritie rutegekanywa nibwirizwa ryo mu mwaka uheze w'2021 nkuko tubibwirwa na Bella Mugisha.
Ugwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri quartier rwasubiye gushigwaho mu Burundi kuva mu mwaka w'2021 n'itegeko numero ubusa rimwe agakwego ubusa gatatu ryo kwa 2023 umwaka w'2021. Ugo gwego ruzokwiga imanza zijanye n'amatati zari zisanzwe ziburanishwa mu masenari y'intango. Ugwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri katiye rugizwe n'abantu 15. Amasenare y'intango azokwakira imanza zungurujwe zivuye mu cegeranyo kizoba catanzwe n'ubwo gwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri katiye. Mu gihe urubanza rushashe rumwe mu mpande ziburana ntigwitabe canke rugasiba rutabimenyesheje, itegeko riraho uburenganzira abazoba bashashe kugira ico bavuze ku rubanza. Uruhande rutashimye ingingo y'abahanuzi rufite iminsi 15 yo kunguruza muri senare y'intango. Abagize urwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri katiye nta kiringo bafite cyo gukora nk'uko biri mu itegeko rishiraho ugo rwego. Abemerewe gutorwa kugira babe muri ugo rwego basabwa kuba bafite n'imiburi buri imyaka 35, bamaze kandi n'imiburi buri imyaka 5 baba ku mutumba canke muri katiye, bagasabwa kuba ari abantu b'intungane kandi badakurikiranwa n'ubutungane.
Abategetsi bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD baragirijwe cyane ko bakumiriye abatari muri uwo mugambwe muri ayo matora. Bamwe bavuga ko bakuwe ku ntonde z'abahiganiga ibyo bibanza. Abanyagihugu none bazotora abo bagize intahe yo kumugina bisunziki. Bagenzi bacu ba Television Renaissance baravuganye n'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu.
Ku mutima twebwe iwacu turimo turazinanye kandi ntibamenyeshe ko twebwe ntisaba kukwatirwa cyangwa kutaratirwa kugira ngo umuntu agire ijambo, kuko hari abashinga ntahe mu minsi yahari wasanga bagura mikimanga n'abandi rero bazitumbereza, ugasanga mbere umuntu atatiwe arashobora gutumbereza neza urubanza gusubira watiwe. Rero kuko iwacu zotera umuntu w'ijambo kandi tuba dusanzwe tumuzi.
Amatora yo ku mutumba n'inama y'abakozi bo ku mutumba n'ibindi byari bikenewe cyane, kuko intahe yo kumugina niyo yamwitatura amatati ko niyo izi naka naka icyo wabata. Ariko rero ikibazo ni uko ariko barayishyira n'imigambi, ugasanga umugambi ariko ubutegetsi kurashyira mu kuboko cyane ku buryo abantu bazotorwa bashobora gutorwa kubera bari muri uwo mugambi, hanyuma mu gihe bazaba ariko barakora ntibazokora kugira ngo bashimishe ababituye, ariko bazokora kugira ngo bashimire umugambi babashyizeho. Bari bakwiye kureka abanyagihugu bagatora mu bwisanzure batarazi iby'imigambi, bagatora abo babona bazobatunganiriza. Ese amatora yo mu Burundi turabimenyereye. Ikibazo kiri ukuntu amatora azogenda, mbega abazotora bazobashyira imbere, bazobemeza kuma n'amatora tumenyereye ibyo dutore bakunda kubihindura. Iyo niyo mpungenge dufite n'ahandi hoho. Aha ku mutima iwacu turafite abantu b'ijinja n'ijambo bo gutora batazohindukiza imanza nk'uko tubimenyereye.
Amatora ashyiraho abahuza bo ku mitumba no mu makaritie azoba mu gihugu cyose kuri uwa mbere, akazoba ahagarariwe n'abarongoye iyo mitumba n'amakaritie. Ariko abanyagihugu batari bake harimo n'abitoza, bakaba batubwiye ko batazi neza ingene aya matora atunganijwe bamwe mu banyagihugu bobo batubwiye ko nayo matora batari bayazi. Akabari no ngaha ikiganiro ku isoko cyo kuwa 10 nyakanga mu 2022 kigarukiye. Ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Dushimire mugenzi wacu Emile Nibasumba nkuko byama ku minsi ya gatandatu n'umwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere ku kinyamakuru iwacu candika ko aho byagendeye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye batazera neva ari we wenyene ategeka igihugu. Icyo kinyamakuru kivuga ko ku itariki ndwi z'uku kwezi turimwo inama nshinga mateka yatoye umushikiranganje wa mbere mushasha ari we Jean Vendera ko buca yahora aramutswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Nawe akabasubiriye arangiye mabunyoni muri ico kibanza. Iyo kugwa rya arangiye mabunyoni ngo ryari zigize imisi ninuganugwa kuva aho umukuru w'igihugu avugiye ko hari abategetsi atakindi barota atari kuburabuza ibikorwa bya leta gushikana aho biyumvira gutembagaza iyo leta. Ariko ngo arangiye mabunyoni yaramaze kuba igihangange gushikana aho atawo kwibajije ko yokugwa mu mabanga yiwe. Munama yo kumukura mukuru w'inama nshinga mateka Gerard Daniel Ndabirabe yamenyesheje ko arangiye mabunyoni atacizewe ariko ntiyashimiye kubisigura ko byinshi. Kinyamakuru iwacu kivuga ko kwigenekerezo ya 2025 ukwezi ko munani mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yarafashe ijambo ariyamiriza abo bose bashaka kuburabuza ibikorwa bya leta. Yavuze ko hari n'abashaka gutembagaza ubutegetsi ariko ko ataco bazoshika ko kuko yamaze kubamenya. Yaragabishije abategetsi b'ibinebwe canke bashaka gukora ibyo bishakiye atabo bantu ntankeka bazokugwa basubirizwa abandi nkuko biba mu mupira w'amaguru. Abo bose bigira ibihangange yabasabye gucisha bugufi. Ikinyamakuru APP Info naco candika kwibisikanya mu mabanga hagati y'umushikiranganje wa mbere mushasha Jean Vendera ko buca n'uwahahora arangiye mabunyoni. Arangiye mabunyoni yavuze ko mu bikorwa bikomeye asigiye mugenzi we hari icerekeye gukoresha ubuhinga bwa none mu bikorwa byose bya leta ivyo bita informatisation des services de l'etat mu Gifaransa. Ivyo ngo bizotuma ibikorwa byoroha gukora. Ikindi gikorwa ngo ni kijanye no kugabanya ubwishi bw'intara n'amakomine ngo ni ukugira ngo borohereze abanyagihugu bifuza gutunganirizwa n'abajejwe intwaro. Kandi ibyo ngo bizotuma byorohera abajejwe intwaro mu gutunganya imigambi y'iterambere. Ikindi gikorwa cihutirwa ngo kijanye no gutunganya neza ivyerekeye imishahara y'abakozi no kubatunganiriza akazoza kabo nk'uko arangiye mabunyoni yabibwiye abamenyeshamakuru. Mu kinyamakuru SOS Media hoho dusoma ko umugambwe CNL unegura ingene utashizwe muri leta shasha kandi wari ufite icyizere ko izoba leta ihuriyemo bose mu bantu 15 bagize iyo leta mbere ngo nta n'umwe ava mu mugambwe utavuga rumwe na leta arimo. Ariko umugambwe CNL ngo wabona ko iyo leta binaniye ivaho hakazi yindi kandi idakumira abatavuga rumwe nayo. Mu gusezera n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ico kinyamakuru SOS Media nyene candika ko Uburundi bubandanya kurungika inteko z'abasirikare mu gihugu ca Congo. Ico kinyamakuru kivuga ko bitumvikana ingene igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ubukene kibandanya kirungika izo nteko kandi bisaba amafaranga atari make yofashije imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi batagira icepfo ca ruguru. Ikinyamakuru SOS Media kibandanya kivuga ko abasirikare b'Abarundi bari kumwe n'imbonerakure badahengeshanya kuja muri Congo mu mugambi w'akarere bise ngo nuwo kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'ico gihugu. Aha rero niho hagarukiye aya makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri indwi turiko turasozera. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi. Bera Mugisha yabashikirije naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Inano rero duciye dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi. Bagenzi banje bayateguye ndabakengurukiye. Kahindusabe kuri mikonda basezeye naho ubutaha.